nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabaramukije mwese muriko murakurikira Radio Nzamba agateka kawe kuri uyu mwanya wo kubacikiza amakuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umuntu wera yapfuye akubiswe n'inkuba ku mutumba witwa Mara ni muri komine Mabanda y'intara ya Makamba. Muraza kuvyumva murano makuru muri rwarukurikirane rw'abazi ivyerekeye iganda kugwa rya Melchior Ndadaye yahoze arongoye igihugu c'u Burundi n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwakurikiye. Uno munsi tuzakumviriza Karuli Mukasi yahoze arongoye umugambwe Ipona w'abadasigana, bavuga ko mu bafise uruhara mu iganda kugwa rya Melchior Ndadaye harimwo abo mu mugambwe wiwe Sahwanya Fodebo. Akavuga ko urwimo rwakurikiye iganda kugwa rya Melchior Ndadaye abifata nk'inyabwoko ryakorewe Abatutsi mu mwaka wakurikiye mu gihugu c'u Rwanda mu gihumbi kimwe magana cenda mirongo icenda na kane. Murano makuru turanababwira ingene impunzi z'abarundi muri kino gihe zifise ingorane zo kuronka imiti iyo bagwaye, basaba ishirahamwe HCR kubagarukira kugira ngo ico kibazo kive mu nzira. Mukanya idonido ryano makuru mushikizwa na Jean Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe nongera ndabahaye ikaze mu makuru twabateguriye. Tuyahereye kuri inkuru iciye ku masonga, umuntu umweraye apfuye akubiswe n'inkuba kuri uno wa gatatu inyuma y'umutaka ku mutumba Mara wa komine Mabanda mu ntara ya Makamba, akaba agize uwa gatanu yitavye Imana kuva kuri uno w'Imana uheze, aho abandi bane bapfuye ku munsi w'Imana muri komine Kibago mu ntara nyine ya Makamba baguwe ko n'isengero kubera imvura yari yaguye ari nyinshi ku mutumba Kiyange. Inkuru tubaza Josephine Johnson Nkunzimana.
Nkuko amakuru ava mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka ngaho mu ntara ya Makamba bimenyesha, uyo yitavye Imana ni umugabo w'imyaka mirongo itanu azwi ku izina rya Damas Ntirameba. Hari kuri uno wa gatatu igihe cy'isaha icenda z'inyuma y'umutaga mu mvura ivanze n'umuyaga n'imituragaro, ivyo bikaba vyabaye ku mutumba Mara muri komine ya Mabanda. Amakuru uruganda rwacu rukura ngaho nyene mu Mabanda mu bajeje intwaro atumenyesha ko hari n'umwana yatswe kuhasiga ubuzima nawe nyene akubiswe n'inkuba, akaba yavuye atora ubwenge inyuma y'amasaha makeya. Ayo makuru akabandanya avuga ko ababa ku mugwa mukuru wa komine Mabanda baraye mu kizimya biturutse yuko icuma gitwara umuyaga nkuba wa Rezidezo nacyo nyine cyari cyakubitswe n'inkuba biturutse kuri iyo mvura yari mu mituragaro. Ayo makuru akavuga ko mu gitondo cyo kuri uno wa kane umuyaga nkuba wari wagarutse saho gusa habaye ibyago, naho hirya yaho muri komine Kibago mu ntara ya Makamba nyine hari byaraye bisubiye kononekara, aho kuri uno wa gatatu utuzu cumi na tune two kudandarizamo two ku isoko ya Jimbi ku mugwa mukuru wa komine twaraguruwe n'umuyaga hari nk'ayo masaha nyene. Mwomenya ko muri iyi minsi ine uwo yaraye akubiswe n'inkuba agize gatanu mu ntara ya Makamba yitavye Imana, inyuma yaho abana bane bahitanwe n'impome z'urusengero zabaguye ko muri komine ya Kibago. Amakuru ava muri iyo komine akavuga ko imiryango yahatakarije ibintu itaragarukirwa, baba abakomeretse canke abamazu yabomotse basavye indaro mu babanyi. Abajeje intwaro basaba abagira neza kubagarukira.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye amakuru twabateguye. Tubandanize mu gisata cy'ubutungane mu ntara ya Muyinga, naho abagabo bane n'umukenyezi umwe baturuka ku mitumba Bonero na Gisanzu muri komine Gashoho bagirizwe icaha cyo kwica babiteguye ku Muyinga mu wejo ku munsi wa gatatu. Nibo baciriwe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwabo bwose no gutanga izindi ndishi z'akababaro, hari mu manza zibiri zitandukanye zabereye muri sentare nkuru y'intara ya Muyinga. Mu rubanza rwa mbere iyo sentare yakurikirana abitwa Pierre Claver Rusama, Edouard Roger bo ku musozi Bonero bakaba bagiriwe n'icaha cyo kuba baragandaguye umupfasoni yitwa Rosette Nshimirimana n'ikibondo ciwe yari ahetse uko ari batatu Sentare kaba yabaciriye ubanza bwo gufungwa ubuzima bwawo bwose no kuriha amwe mu mahera y'indishi yakababarangana n'imiliyoni 15 mu rubanza rwa kabiri naho iyo Sentare yaciriye munyoro wo gufungwa ubuzima bwawo bwose no kuriha hamwe ihadabu cy'amahera angana imiliyoni 10 uwitwa François Barutwa nayo Hashazinka Letitia na Anastasi Kabirori bo ku mutumba Gisanze muri komini nyene na bakaba bagiriye icaha cyo kuba barishe umukenyezi witwa Rosette Niyonsaba kuwa 24 Nyakanga uno mwaka turimo amakuru twateguriye turabandanya mu gisata c'ubutungane nyene gukorera hamwe n'abacamanza mu gihugu by'ibiyaga binini bimizofasha guhanahana bakora ibyaha bitandukanye muri ibyo bihugu ibyo biri mu byavuzwe kuri uyu wa kane Bujumbura mu nama yahuje abashingwa manza mu bihugu by'u Burundi u Rwanda co kimwe n'igihugu ca Congo iharanira intwaro rusange Jean de Dieu Muhuzenge arongoye ubwo bwego bw'abashingwa manza mu Burundi asigura ko gukorera hamwe hagati y'ibihugu by'ibiyaga binini bizotuma atabantu bakora ibyaha ngo bahungire mu bihugu bibanye tumutege yompi
kwa twakoranye kugira tuganire hamwe ku byerekeye ugufashanya mu byerekeye gutungane mu byerekeye guhana ibyaha mu byerekeye gukurikirana inkozi z'ikibi kuko ara usanga inkozi z'ikibi ikozi gicanga i Burundi gahungira mu gihugu kibanye kindi rero twakoranye kugira turabe duterane byumviro turabe ico twokora kugira ngo ibintu nk'ibyo bihagarare habo gufashanya kw'ibihugu habo gufashanya kw'abashingwa manza habe gufashanya kw'abacamanza n'abashikiriza manza mbere n'abajejwe inzego z'umutekano kugira baganire ibyerekeye gucungera ibibe no kuraba kugira abakoze ibyaha bahanwe mbere habe no guhana abakwiye guhanwa kuko hari aho usanga iyo habaye amatohoza mabi ushobora gusanga hahanywe abatatekerezwa guhanwa nicyo gituma mu byigo twatekanije hazoba kuganira ibyerekeye amategeko bwa mbere amategeko agenga gukinga amabi guhana ibyaha amategeko mvuza makungu hamwe na ibihugu tukazoheza tuyigira hatwirabira hamwe turaba ico abashingwa manza bakora ico abacamanza bakora n'abashikiriza manza n'inyamira mabi mu ntumbero yo guhasha ibyaha bishobora kuba hagati y'ibihugu bigatera ingorane abene igihugu abanyagihugu batandukanye muri ibyo bihugu
Inzamba
twandanize ya namakuru muri rwarukurikirane rwafite ico bazi kwiganda kugwa gyohoza umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993 n'ubwicanyi bwakurikiye haheze imyaka 30 hazorongoye umugambo w'abadasigana iprona asigura ko mu bakoze ubwicanyi ico gihe ngo kwari ukugira habe ihonyabwoko bateguye rizokunda nk'iryakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda Karori Mukasa akavuga ko igisirikare cyose kitokwagirizwa ubwo bwicanyi ahubwo hari n'abari mu mugambo Frode bubagize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Melchior Ndadaye tumutege yompi
igikomeye kuri jewe ushaka kumenya n'ukuri abishe Ndadaye hariho nimvu n'ukuraba ibyo bivugiye bo nyine hariho nk'uwitwa niroza ko hari ku mukoronere cyangwa muri lieutenant colonel yitwa Ndengeyinka biri mu gitabo cha Colette Blackman arabivuga neza ati ibyabaye mu Burundi kwisha Ndadaye niho nyabwoko yari repetition generale gucyo nyine donc kwari gusubiramwo ngo barabe ko bizokunda nuko bizoshika kuvyo bipfuza donc repetition generale yategerezwa kuba mu Rwanda 1994 muri uka kandi ingene naryamira pfuye urumba barishe umukuru w'igihugu umwe mu Burundi bavuga bati birakwiye kugira ngo twice abatutsi tuvyite demokrasi kandi ntawe ubibandanya bati rero reka twice babiri igihe kimwe ihonyabwoko rice biba hakujya no hakuno y'akanyaro ibyo o nizo bivugiye kandi muce mwibuka yuko wahora arongoye Frode Businzi yari yo yitwa Pierre Claver yavuze irango hashize imyaka 2 nimba atari 3 havuze neza yuko kubwa Frode Bu asavye ko ivyerekeye urupfu rwa Ntaryamira bahagarika kubikurikirana batinyiki hariho abantu bavuga bari hafi ya Ndadaye mugambwe wiwe niki yuko boba barimwo muri kudeta ariko ibintu bizwi nuko ico cemezo cuko bari bateguye yari repetition generale bariko barimenyereza kujya barabe ko bizokunda ibyo bateguye byo mu Rwanda isoda rero bujya biragoye kuvuga ngo igisoda ngo Ndadaye nta gisoda yari afise cyangwa Frode Bu nta gisoda nta n'umwe abafise igisoda kijya gisoda nicyo cakuye umwami Ntare wa gatanu nicyo cyakuye Micombero nicyo cyakuye Bagaza sinavuga nicyo cyakuye Ndadaye kuko Ndadaye ntishwe n'igisirikare cyose hamari haba putis nabo bagira kudeta ntibaba ariki sirikare chose hama hariho akagwi simbona rero ngene Frodeo yari kuza ngo ivuge ngo igisirikare kiranyanga ntacho bari bwapfe cyangwa barundi twese twari tuziko Frodeo yanki igisirikare kandi cyo gisirikare bagihora yari uko igisirikare ari obstacle contre genocide
Karoli Mukasi akaza kuba umutumire wa Radio Inzamba gateka kawe mu mpera zano makuru imyidogo ni myinshi mu mpunza barundi ba mu gisagara ca Kampala mu gihugu cyo Buganda bavuga ko bataronswe imiti yabagiye kwivuza ne guri ngene bahabwa amasango yo kugaruka gutora imiti ariko iyo baje bagasubira inyuma uko baje basaba hashize gutorera umuti ico kibazo kuko benshi ngo atano buryo bafise bwo kwigurira imiti reka inkuru ibaze Pierre Gahungu
Izo mpunzi z'abarundi ziba mu gisagara cha Kampala zivuga ko zishobora kumara amezi n'amezi barondera imiti mu bitaro bakabura iyo bahawe imihango naho ne bataha uko umwe mu mpunzi afite indwara y'amaso aravuga uko amerewe
Tumaze igihe tugenda nko ku bitaro bya Murago bakwandikira umuti ugasanga uwo muti muganga yakwandikiye nshuro kuwubona bakubwira ngo uzogaruke ngo ejo ugasubirayo bakakubwira nanone ngo uzogaruke ugasanga nk'akarorero nk'ubunya nk'umuntu aje kwibuza amaso ugasanga barakwandikiye amarori bakubwira ati buretse nk'umu minsi ngahe amatwikwega komandi azuba yabonetse amaso yakubembeje ugasanga uragiye urasubiyeyo ukahubwira ati n'ubu ntaraboneka ugasanga ku by'ukuri uko iminsi ihera niko amaso yacapfa kandi nta bushobozi dufite bwo kwigurira amaruti
basaba igisata cawe ntibikijeje impunzi hashe gukemura ico kibazo kuko ata mikoro bafite yo kwigurira imiti
Ibyo turasaba hasi na leta ya Uganda ko dufasha twavuga nk'uko bikwiye
uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka ubuserukira impunzi mu gisagara cya Kampala kugira ngo agere ico bivuze ko
n'umwanya w'umutumire w'ano makuru
Nkuko nari nabibabwiye uno mwanya w'umutumire wacu Karoli Mukasi yaganira na mugenzi wacu Jean Marie Ndabashinze kuvyerekeye igandagurwa rya Amerikiyo ndadaye n'ubwicanyi bwakurikiye mwaka w'1993
Charles Mukasi ndabaramukije
kira mahoro
Uburundi bugiye guhimbaza imyaka 30 irangiye habaye ubwicanyi bwaje bikurikira urupfu rwa Amerikiyo ndadaye umukuru w'igihugu yaheje gutorwa n'abanyagihugu ico gihe mwebwe mwari mu mugambwe iprona umugambwe waje gutsindwa amatora kandi mwari mu bategetsi bakomeye b'uwo mugambwe hamakuru rero yavuzwe ko mu mugambwe iprona mutakiriye neza gutsindwa bereko mwagumye muza muragerageza kugira murabe ukuntu mwogaruka ku butegetsi ibyo mubivuga kwiki Charles Mukasi
reka ntare kucambere ne twaragiye ku butegetsi ngo nuko ndadaye yapfuye ubutegetsi ntibwagumanye Frode utsindwe ukurikira no gutsinda kumbore rero ababigize je nuko ndabibona ndi muri politique naho nari mpagaje
Charles Mukasi
Indira dahugire ibyuko uravuga ngo nari mu ndongozi zikomeye nari muri committee centrale ya Iprona mugasije nari ndayirongoye byo rero urumva nta naho bihereye kuko nta muntu yararongoye umugambwe nabonye numwe cyangwa wari cegera ciwe agira ico yoba yarakuye mu rupfu Rwanda daye na gitondo sinumva rero ingene umuntu yovuga ngo badutungura utoke kumbura batunga badutungura utoke nibo babirongeyemo inyungu kuko kubwanze kandi no ubuhohoro rukindikiza byanditse yavuze yuko urupfu rwa Ndadaye harimo n'abegereye Ndadaye nyine barimo muri kabine yiwe ibivugwa rero hariho ibivugwa n'ibyabaye
Charles Mukasi mwebwe nyene nka Charles Mukasi barabagiriza yuko kuwa 21 gitugutu 93 isaha zinezo mu gatondo bababonye mu biro bikuru vy'intwara miheto muri kumwe na mwamusangiye umugambi nka Alphonse Marie Kadege Robert bararunyeretse na Rikirukingama mbega ayo makuru yoba ariyo wewe nka Charles Mukasi wakora iki ayo masaha muri etat major
ntabangaririmwo baragiye muri sentare ndemera ko nagiye muri etat major sibanga mugabo igigutangaza ni n'abajournaliste niho bari bari ico ntumva ninge na tamujournaliste numwe yabajije yoba yaratangajwe nuko mvuze ko nagiye muri eta major ndavyemeye ko nabonye ngeze muri eta major atawigeze ambaza ati wari wagiye yo gute ko atari busanzwe ukorera wari wajanywe yo nande wugururiwe nande mu kwinjira ugurirwa nande mu gusoka wabonanye nande nibindi bene ivyo nari muri sentare waserukira umugambwe Frodevu yarahagaze iruhande yare ntiyavuze ati nyakuba wa president mbariza uyu muntu cyari yagiye gukora muri eta major cyo nokongera ko nuko ndadatapfiriye muri eta major kuvu gushikubu information fite ntiyapfiriye muri eta major
ego share mu kasi muti nta mu journaliste yabibajije reko butubibaze ko naho haize igihe mwari mwajanye yo nande mwari mugiye gukora iki
ndakubaza ngo bimbaze nkubwira yuko mu journaliste yarahari yari kuvuga ati hari ikintu nabonye muri sentare kitumvikana hari haba umukasi yemeye ko yagiye muri sentare yabajije ya procureur general yaba ubuse da parti civile nta numwe yamubajije ati wagiyeyo gute wabonanye nande warubyanywe nande ndi yakuguruye ndabo simvuze ngo mu journaliste abimbaze mvuga nti mu journaliste natangazwe n'igituma ubuserukira Frodebu na famille ndadaye kombure sentare datawanze yo burubanza yaruriye mugabo ni kuki muri sentare batambaza ico kibazo wowe ushaka ukimbaza kubera ndakigusa nije ndakigutamitse ukimbariza iki ndakigutamitse kireke rero
ariko kasi nimba atari banga mwamwibikiye ati ntibikenewe mwubwira abantu muti je nayo nagiye uku njanwe nibi nabonye ibi nibaza ko bitoba ari bibi Karoli Mukasi
nzobivuga kuri radio yanze bikenewe mwanibaza ko bidakenewe reka ndakubwira ikindi kintu cyabaye muri yo sentare wari bwumva mu president abaza umuntu muri sentare nabajijwe nangeze ngushikana uyu munsi nta urabaza igituma ari ngeze yabaza ibibazo uwo munsi yo yambajije abandi sinzi byo ingene byagenze aha ndiko ndakwereka yuko hari ibintu byabaye ni public aho ntabangaririmwo bigenda gute ngo ibyo bintu nuburabona Trump ape nta uravuga ati mukatsi we wombajije ngo noba naragi no muri sentare naremeye public imbere y'abantu bose ko nabonye ngeze muri eta major sibanga si scoop ibintu bose babonye
nene mwaha muri eta major ga Charles Mukasi mwari mwatumiwe yo nane
ibyo ni twaje muri sentare ya kwezi uzobibaze ndiko ndakwereka gusa yuko hari ibintu atamuntu numwe ashaka kuba sinanze gukwishura singaye kibazo mugabo nanze ko ubimbaza kubera ndinze kugutamika ico kibazo kandi cyo si information hanze ni ibintu byabaye bose babonye ni nka kurya muri sentare Colonel Lambert baravuze raporo yari yagize ivuga yuko ndadaya muri pale mu ngoro yuko hariho kudeta iri kuyategurwa kandi ashobora gupfa bivugwa publiquement muri sentare hajya bavuga ngo igisirikare ntizatabaye ngo service ngo de protection z'umukuru w'igihugu ntizakoze ukundi le service officiel zokora gute le service officiel zavuze ati kirazira kwararayo yakoraye iki kandi turafise ibyemezo by'uko service zo muri president zari zibizi Travis yemeza ko muri guverinema bari babizi none baramushoye cyane ntibamushoye
Charles Mukasi amasezerano yarusha mutigeze mushigikira mbere n'ubu mutashigikiye yari yatanze inzira zotuma barundi bogorora muri izo nzira harimwo ubutungane bunywanisha bw'imbere y'inyuma y'intambara mbere hari no hari n'abavuga n'ubu ko ayo masezerano yonyine nzira ikunywanisha abarundi mwebwe namwe muvyumva uko
ikibazo rero si cyuko ntayemera ntawe nabujije kugira rusho bwa mbere ho ntawe nabujije kuyasinya ntawe nabujije kuyashyira mu ngiro mugabo wa amasezerano amaze imyaka 40 ngaha adakora ntabagikora mbe niko kimuvuga arusha mutavuga convention de gouvernement ayo ntiyari amasezerano niko kimutavuga kigobekaza ayo ntiyari amasezerano yoyo ni kukimo yoyo mwamu ya hoi nitari cho kimwe ni kwa rugu sinyira abako zihonya bwoko yuko bashobora kubandanya bategeka mu Burundi jewe rero igituma ntemera ya arusha ni kubera narabonye amasezerano ya kigobe kajaga ndabona amasezerano twise convention de gouvernement iyo narana yasinye ko no kuvuga ndafise ibinyemeza yuko amasezerano benayo mu gihe habaye honya bwoko ataco amazi kandi wavuze wowe uri kuvuga ngo twibuka imyaka 30 heze ndada yapfuye twe twibuka imyaka 30 heze Frodebu intwaro yayo igandaguye abanyagihugu mu honya bwo kujyarondera abatutsi no guturubika abadasigana mu 1993 n'umukuru w'igihugu byaramuhitanye mugabo umugambi wari umwe wari wo guhonya abatutsi mu Burundi kandi se bwa mbere byari bibaye biriho kuva ku bukoloni byarabaye 59 mu Rwanda bitabuka mu Burundi n'ubu biracabandanye ubu bigeze Kongo
ikibazo cha nyuma Charles Mukasa urabye aho Burundi bugeze uno munsi haba mu butunzi mu vyerekeye kunwana kw'abarundi n'ibindi n'ibindi ku bwanyu umuti utuma abarundi bogorora uwo buhu no munsi
nikwe kubitagashi iyo uri kuraje ahantu ukazimira wa ukabona ko wazimiye ko uri kugenda ufateje wahomba uri kugenda muyingi ugasanga wafashe barabara rigenda mu Kirundo usubira inyuma cyangwa wafashe iji ngodo usubira inyuma ugafata barabara rigenda muyinga nuko uvuga kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi ingorane mufise niho nyabwoko ingorane dufise si politique ingorane dufise sa moko ingorane dufise hari hiti twa bijya twitara amacyakubiri mu Kirundi bimvira kwa leta nera sisi hari ha barundi biyumvira ngo baratumba abandi mu nzira imwe cyangwa mu nzira yindi akaba nabavuga ati hari ha bategerezwa guhona muri rasisme nshobora gutera imbere mu gihugu bigisha ko hariho gice cy'abana abantu bategerezwa guhona mwanya wose bikamara imyaka 30, 40, 50 n'ahandi Burundi ruva mu biti binoga condition ya mbere ni stabilité politique ni stabilité sociale ni stabilité imiti misubire mu nda abantu basubire hamwe cyambere yo nugwanya amacyakubiri turafise amasezerano mu Burundi turafise déclaration universelle des droits de l'homme turafise amasezerano mpuzamakunga gwanya racisme gwanya amacyakubiri kugira nayo agwanya iho nyabwoko nta gishasha tujejwe kurondera kindi nizo nkingi z'ubumwe n'amahoro na stabilité ku isi ibisigaye n'ukuri baguhaye amahoro wowe uzimenya amadolari igihumbi zoyinjiza ku munsi iterambere rizosasagara mugabo ushaka twongere ko muri bijya bihugu byacu amasezerano y'irusaka avuga yuko hariho inyigisho n'ama force negative agendera izo nyigisho notamaza racisme na genocide adashobora kwemegwa muri ako karere uwumva afise ibindi azana n'ukuri azane dupime mugabo je wahongeze nibaza ko nivyo vyonyine nizo nkingi zonyine zishobora kuronka z'amahoro n'iterambere mu Burundi na muri kajya karere
murakoze Charles Mukasi kwa kanya muhaye radio inzamba agateka kawe
gira amahoro
arakenuye Jean Marie ndabashinze n'umutumire wiwe Karori Mukasi akaba ari no nganyene dusozere amakuru mu kinyo twari twabateguriye mwakoze mwese mwakurikiranye bakoze bagenzanje bayegeranije bakayatorokanya nko kumuyumvise Bonfils Niyongere nariko ndabashikiriza ndabipfurize kuruhanirwa mu byanyu n'umubanyu na gahwana